라디오 이수지 아메리카. 이수지 아메리카 무키운디 네케냐르관다 시티무에서 모두 테자마트위 다와하이 미리웨 hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
afatanyije nanje Ernesto Ugeziwe ndabara mukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu
ningombwa ko ubukungu bw'igihugu cyacu gifasha abanyarwanda twese twahugira uruhare abari hasi tukagerageza kurwanira kubazamura abari hejuru cyane bakumva yuko ibyo bafite babikura mu maboko y'abari hasi.
Uwo ni kandida Philippe Mpayimana, umwe muri batatu biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yarimo kugeza ingamba ze ku baturage bo mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gukinga ibikibaba umuhungu wiwe mukuru Donald Trump Jr. ku byerekeye inama yagiranye n'umurusiya kazi yanonosoye ibijyanye n'amategeko Natalia Veselnitskaya.
Abasirikare 34 ba Kameruni baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwa gisirikare bwarohamiye mu kigobe cya Bakasi. Aha ni hafi y'uburasirazuba bw'ikigobe cya Guinea mu gace kagenzurwa na leta ya Kameruni.
Abasirikare babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana imitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke yakivuye mu buraruko mu buseruko bwa Kongo.
Naho mu gihugu cya Somalia nyuma y'iminsi 23 iki gihugu abaturage b'iki gihugu bongiye kubasha gukoresha internet umuyoboro wa internet wari warangijwe n'ubwato mu nyanja y'Abahinde.
Makuru hamwe na yandi twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoyi hamugume hafi ya maradio yanyu. Tutangurire rero ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gukingira ikibaba umuhungu wiwe mukuru Donald Trump Jr. ku byerekeye inama yagiranye n'umurusiya kazi yanonosoye ibijyanye n'amategeko Natalia Veselnitskaya. Donald Jr. Yari yiteze ko Veselnitskaya amuha amakuru atyoza murandunga Hillary Clinton umukandida w'umudemokrate yahiganwa na se wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze. Perezida Trump yatangaje no musi kwa mbere abicishije ku rubuga Twitter ko abanyepolitiki batari bake bari kuja mu nama nk'iyo umuhungu wiwe yagiyemwo kugira aronka amakuru avuga nabi uwo bahiganwa. Trump amenyesha kuwo ariko uko ariko politike imeze. Trump yagerageje inshuro zitari nke gusuka mabisi ku binebaguro ku nama umuhungu wiwe Donald Trump Jr. yagiranye mu Rusiya kazi yanonosoye ivyerekeye amategeko Natalia Veselnitskaya. Mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2016 Donald Trump Jr. yemeye iyo nama inyuma yuko abwiwe ko Veselnitskaya yari umushingwamanza wa leta y'igihugu cy'Uburusiya yari kumuha amakuru atyoza Hillary Clinton mu kwigoro ko gufasha se wiwe gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri Amerika.
Twerekeje no mu gihugu cya Cameroon, abasirikare 34 ba kino gihugu baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwa gisirikare bwarohamiye mu kigobe cya Bakasi. Aha ni hafi y'uburasirazuba bw'ikigobe cya Guinea mu gace kagenzurwa na leta ya Cameroon. Nkuko byemezwe na Minisiteri y'Ingabo ya Cameroon, ubu bwato buzwi ku izina rya Lemundemba bwarohamye ku munsi w'ejo ku cyumweru mu masaha y'igitondo. Ubutabazi bwabashije kurohora abasirikare batatu gusa, kugeza ubu abandi 34 ntibarabonerwa irengero. Aka gace ka Bakasi gakungahaye ku bikomoka kuri peteroli kari mu maboko ya Cameroon kuva mu myaka 3 ishize, kuko mbere kayoborwaga n'igihugu cya Nigeria. Kugeza ubu icyateye ubu bwato kurohama ntikiramenyekana, kandi ubutabazi nabwo buracyakomeje.
Abapadiri babiri bo muri diocese ya Beni Butembo baranyurujwe n'abagwanyi bataramenyekanya mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ryashiriye no munsi wa mbere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abapadiri babiri bo kuri paruwasi ya Marie Reine des Anges do Banyuka banyurujwe n'abamayimayi babajanye mu mitumba mu karere ka Beni Butembo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, batwara imodoka zibiri n'amapikipiki abiri. ivyo vyatangajwe na Paluku Sikuri umusenyeri w'akarere ka Beni Butembo musitanteri w'akarere ka Beni Amisi Kalonda yemeje inyuruzwa ryawo bapadiri babiri ba paruwasi y'abakatolika ya Banyuka amenyesha ko banyujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye atangaza ko inteko zijeje umutekano ziriko zirabarondera kunyuruza abantu n'ibintu biba kenshi mu karere ka Beni Butembo.
Nadijwe ya Amerika ni mukomeje kurikira reka twerekeze no mu gihugu cya Somalia nyuma y'iminsi 23 mu bwigunge abaturage ba Somalia bongiye kubasha gukoresha internet. Ministri w'itumanaho Abdi Anshul watangaje iyi nkuru yasobanuye ko leta ya Somalia yahombaga kayabo gasaga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika buri munsi kubera uyu muyoboro wacitse. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, amavuriro, ibiro bya leta ndetse na serivisi zikoresha internet zose zari zarahagaze kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize. Ibi byatumye ubukungu busubira inyuma cyane cyane ku murwa mukuru Mogadishu. Abdu Anshul yasobanuye kandi ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo amafaranga leta ya Somalia yatanze ku isanwa ry'uyu muyoboro azishyurwe na sosiyete y'ubwato bwa Ugonze. Abenshi mu baturage bashyize amafoto y'umunsi wa Eid al-Fitr ku mbuga nkoranyambaga batari baragize amahirwe yo gushyiraho ubwo uwo munsi wabaga bari mu bwigunge.
Ibiziga by'abasirikare 8 bo mu gihugu cya Mali irengero ryabo ritaririzwe gushika ubu byatowe inyuma y'ibibonwa ko ari igitero cy'abagwanyi b'abayisilamu cyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi. Abo basirikare baguye mu mutego mu buraruko bushiruse ruko bw'igihugu imara gushika ubu irengero ryabo ntiryari rizwe. Umusirikare wo ku rwego rw'intwazangabo w'igisirikare cya Mali yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kubiziga byabo basirikare bazimanganye inyuma yo gutana mu mitwe n'abagira iterabwoba kwabereye hafi yahitwa Menaka vyatowe uno munsi kuwa mbere. Igisirikare cya Mali nticoroherwa mu bikorwa byo kugwanya intagondwa z'abayisilamu kubera kidafise ibikoresho bihagije. Ivyo naho izo nteko zishigikiwe n'inteko z'Ubufaransa hamwe n'inteko zijeje gucungera umutekano zishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Reka twerekeze no ku mugabane wa Aziya. Igihugu cya Leta Ziyunze z'Abarabu kirahakana amakuru yuko cyinjiye mu mabanga n'imbuga nkoranyambaga za Leta ya Qatar rwihishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ikinyamakuru Washington Post cya hano mu mujyi wa Washington DC nicyo cyatangaje amakuru bwa mbere ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize. Cyavuze ko ibiro by'ubutasi bwa Amerika bifite amakuru yuko igihugu cya Leta Ziyunze z'Abarabu cyacengeye imbuga za guverinoma ya Qatar. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Ziyunze z'Abarabu yahakanye aya makuru yatangajwe, nyamara ibiro byo kumenyesha amakuru bya guverinoma ya Qatar bitangaza ko ayo makuru yumvikanisha ko nta gushidikanya ku imbuga nkoranyambaga zabo zavogerewe.
Mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio ya Amerika kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio ya Amerika FM 104 i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook mwandika Radio Yacu mu ijambo rimwe, ndetse no kuri y3@radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda. Ku munsi wa kane hatangije ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Umukandida Philippe Mpayimana yari mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Mpayimana yabwiye abaturage ba Nyamagabe ko yifuza ko ibintu bihinduka, abanyarwanda bakagira umuco wo gusimburana ku butegetsi mu mahoro, n'abifuza kwinjira muri politike bagahabwa amahirwe. Ibindi kuri iyi nkuru nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri mu Rwanda yadukurikiraniye.
Ngo twemera umusaza rega nta n'ikintu na kimwe yaza n'uri umusaza twamaze mutoye uko yabyenza kose
reka twara mutoye twebwe
naduha amafaranga
ngo uyagiye
Mumasa ya saa tanu nibwo Mpayimana Philippe yarageze mu mujyi wa Nyamagabe. Abaturage bari mu mirimo inyuranye biganjemo abakora imirimo y'ingufu. Abacuruza ku muhanda bumvikanye mu majwi bavuga ngo nabazana amafaranga baze kumva imigabo n'imigambi, abandi bakamusaba imipira imwamamaza, abandi bamubwira ko amatora bayarangije ko bafite umukandida wabo Paul Kagame.
Twaratoye twebwe twararangije nta muntu wazi inyuma kuvuga ngo araje ngo arenge umusaza uko byakagenda
kose Kagame arasaba bakaduha imyenda tukambara tukajya kumwamamaza.
Amahirwe nahaye umusaza shuri.
Izi mvugo ntizaciye Mpayimana intege ko nyuma yo kugenda hirya no hino yereka abaturage ko ashaka kuvugana nabo, yaje guhagarara hafi y'umuhanda maze afata indangururamajwi asobanurira abaturage icyamuzinduye. Byabanje kugorana ko abaturage bari bakiganira bamwe batazi icyabazanye kugeza aho abashinzwe umutekano babasabye gutuza bakumva ibyo umukandida wiyamamaza ababwira. Mpayimana utatinze mu kugaragariza abaturage imigabo n'imigambi ye, yavuze ku kibazo cy'ubwoba yemeza ko bukigaragaza ku Banyarwanda batari bake ndetse ko ari n'abatinya kwitabira ibikorwa bye.
Aharacyara bagifite ubwoba bwo kwibaza bati ese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo ko tutamuzi twamukunda gute? Ingomba kwifuza Abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza, nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha kugira ngo rero ubwo bwoba bushire, nuko bumva icyo bivuze kwamamaza bivuze kumenyekana no kumenyana. Iyo niyo mbogamizi.
Uyu mukandida yijeje abaturage ba Nyamagabe ko mu gihe yaba yatorewe kuyobora igihugu azavugurura imitangire y'imisoro abantu bagasora bakurikije ibyo binjiza. Ku buyobozi bwe Mpayimana yemeje ko azaca umuco wo guhutaza abakene.
Ni ngombwa ko ubukungu bw'igihugu cyacu bwifasha Abanyarwanda twese twawugiraho uruhare, abari hasi tukagerageza kurwanira kubazamura, abari hejuru cyane bakumva yuko ibyo bafite babikura mu maboko y'abari hasi. Birazwi ko hariho bamwe babatu bamara nk'umwaka batarakora inoti y'5,000 mu mufuka. Nibikwiye rero kubera yuko abantu b'abayobozi bo mu nzego zo hasi mu midugudu bakora akazi kanini cyane, ugasanga barihemba bitwa abakorerabushake. Umuntu ukora imirimo ifitiye inyungu igihugu akwiye igihembo uko cyaba kingana kose.
Yatanze urugero rw'abazunguzayi babuzwe gukora ibihwanye n'amikoro yabo kandi bateretswe icyo babusimbuza. Mpayimana yavuze ko ku buyobozi bwe azashyiraho gahunda yo guhanga imirimo mishya buri mwaka igera ku 500,000. Ibintu byumviswe cyane n'abakiri bato, gusa bakibaza aho azakura ubushobozi.
Bishobora kugirira akamaro igihugu nko kongera ubukungu, gukiza ubushomeri muri iki gihugu, ariko gusa uko nta mbaraga nduzi yenda yazagira zazasumba izo nyakubahwa Perezida Kagame yaba afite n'igihe atugezejeho.
Mu bari bitabiriye kwiyamamaza kwa Mpayimana Philippe, benshi wasangaga bari baje mu yindi mirimo, ndetse hari n'abatatinye kwerekana ko bari basanzwe bafite uwo barangije kwemerera amajwi yabo, ahubwo bagasaba Mpayimana kuva mu byo arimo nawe agashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi.
Mbere na mbere buriya nabanzaga gushaka gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndumva nawe Mpayimana w'umukandida wigenga wiyamamaza nkeka ko aho uhera ari aho agereje. Numvise imigabo n'imigambi yawe ni myiza cyane, ariko kandi wemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeze ayobore igihugu ntihongere kigeze ku mwanya ushimishije kandi arabishoboye.
Uyu mugabo w'imyaka 47 y'amavuko agaragara ko ari umukandida uje kuzahura rubanda rukiri hasi, gusa ntibyoroheye abifuza kumva imigabo n'imigambi ye ko nta kirango na kimwe kigaragaza aho aza kwiyamamariza. Usibye abagabo batatu bagendana babambaye imipira iriho ifoto ye, Mpayimana yavuze ko kutabona ibirango bimwamamaza hirya no hino bifitanye isano n'ubushobozi buke, gusa avuga ko ahitamo kwegera abaturage aho gutuma ibirango. Mpayimana yavuye mu mujyi wa Nyamagabe yerekeza mu Gasarenda nawo mu karere ka Nyamagabe, aho aza gukomereza Kamembe mu ntara y'Iburengerazuba. Mu gihe Mpayimana yari mu karere ka Nyamagabe, umukandida w'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza we yari mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, nawo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame we yaruhutse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Ewe jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kutamusabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu Burundi abantu indwi barakomeretse mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri zone bwiza komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Ngurikiye. Inkuru imenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanya.
Aha tuwe gerenade mwijoro ryo kuri w'Imana ni muri zone bwiza mu gisagara cha Bujumbura mu bunywero bwo kwibarabara rya kabiri. Aho hakomeretse abarenga 10 nkuko bamwe mu bari mu bunywero babibwiye Ijwi ry'Amerika. Uno mukenyezi ari mu bakomeretse bitababaje muri ico gitero.
Umva je nari nsohotse ngiye kwibarabara hajya kuri rya kioski hari nkasanga abantu benshi cambabuje kurindira ndindiriye nkicicara gusa iyo grandeur rero iciye aturika. Ntaho twashoboye kumenya kobera ko urumva tumaze gukomereka mwose yaciye yiruka atabaza biwawa mutwara kwa muganga.
Bamwe mu banyabwiza Ijwi ry'Amerika ryasanze ahabereye ico gitero ca grenade biyamiriza bagikoze bafise nico basaba cokorwa.
Kicho no kuyamiriza nuko abo bantu bavugizi nabi boja kurondera abo bafitanye ingorane bareke kuja manya gihugu.
Ibitero nk'ibyo vraiment dutegereza kubiyamiriza sana kuko nkibitora kandi ntibiraba iyo bategeye nade ntiraba uyu cyangwa uriya icyo ari wese uri mu mugambo uyu cyangwa uriya vema turabyiyamije sana nk'abanyagirwa b'i Bujumbura.
Baditerezo grenade amatara yacitse nibaza iyo bahabona njya twari kubona n'umuntu yaduteye mu grenade twasaba ko baduha umutekano kuko nacyo tuzira n'amatara bakadugira tuze turarabona utugiriye nabi.
Rero bakwiye kugwiza abajije umutekano buri kabari hose
abajije umutekano cyo no basaba vema nuko burikanura bagakurana n'abanyagihugu nyene mu gucubwira umutekano.
Ibitero by'amagrenade mu bunywero bibaye bibiri mu kiringo cindi rumwe n'igice inyuma y'ico cyo mu bwiza ikindi giheruka kubera muri komine Gatara y'intara ya Kayanza. Ico cyahitanye abantu 5 abarenga 40 barakomereka ariko atanga ibyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano w'abanyagihugu kuri no wa mbere umushikiranganji commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni afise uko yita iryo terwa ry'amagrenade mu bibanza birimo abantu benshi.
Abantu rero bihaye ingeso mbi n'inzira yo gutera ubwoba abantu bakabatera amagrenade aho babasanze mu mihana n'ibindi. Icyo ni igikorwa mu bisanzwe kijya mu rutonde rw'abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba. Intumbero yose baba bashaka gushika ko uba waba yabatumye cyangwa icyo baba bifuza mugabo baba bakoresheje uburyo bw'iterabwoba butandukanye n'ubusuma busanzwe butandukanye n'ubundi bwicanyi busanzwe kuko ibikorwa by'iterabwoba birafise ingene biri classe na cyane cyane ingene bitondekanye n'ingene birushabushanya turabye n'uburyo baba bakoresheje uburyo bwo gukoresha rero ibintu biturika bakabiturikiriza mu bantu kugira ngo bapfa ari benshi cyangwa bakomereka ari benshi. Iryo ni iterabwoba mu yandi materabwoba.
Umushikiranganji w'umutekano aremesha abanyagihugu ko bitebe bitebuke abakora iryo terabwoba bazomenyekana. Naho biri uko umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni avuga ko bimwe mu byaranguwe mu mezi 3 aheze byerekana ko umutekano wiyongereye mu gihugu ageranije no mu mezi 3 ya mbere y'uno mwaka wa 2017. Aha adondagura na bimwe mu bikoresho bya gisirikare byafashwe.
Rero kugira ngo ubwo bwishanyi n'ubugizi bwa nabi bwose butandukanye ushobore gutuzwa cyane kuburizwamo harategekanijwe ubwa mbere amasakwa mu gihugu cyose hakaba habaye amasakwa agera ku 300 5,061 n'imwe. Muri uko gusaka rero haba mu mazu canke mu bice bitandukanye haravuyemo gufatwa kw'inkoho zigera kuri 43 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho 3 zo mu bwoko bwa pistole, amasasu 5,570 n'ibikono by'amasasu 53. Harafashwe kandi ibisasu ntezwa ntoke ariyo yajya amagrenade mwumva. Harafatwa ni radio imwe ijya bakoresha mu guhanahana amakuru hamwe rero n'ibya nkenerwa bimwe bimwe bito bito vya gisirikare canke vya gipolisi.
Ubushikiranganji bw'umutekano ntibubwiye kurera amaboko nk'uko uwurongoye abivuga. Alain Guillaume Bunyoni ashikiriza ko inzego z'umutekano zigiye kugwanya zivuye inyuma ibiturire urudandazwa rwa magendo ibiyegura mutwe n'ibyo byose bituma umutekano uhungabana. Evariste Zikobanya nka Bujumbura Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa mbere intumwe zidasanzwe ziserukira ibiro vy'umuhuza w'abarundi zagendeye ikambi impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu ca Tanzania zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Impunzi zishaka gutahuka zemerewe gufashwa, nayo izitabishaka zemererwa gukingirwa bikwiye. Zo mpunzi zasavye ko zigizwa kure y'umupaka w'igihugu c'u Burundi zahunze. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye.
Izo ntumwe zidasanzwe zagenda ikambi impunzi y'abarundi y'induta mu gihugu cya Tanzania zazigizwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afrika y'ubuseruko, ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Byari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku mugwa mukuru, ariko ko baja kubashikiriza ivyavuye mu rugendo kugira ngo ivyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi. Intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'abarundi zibayeho, kumviriza ivyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo, kurabira hamwe umuti vyotorerwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo abarundi barenga 126. Ikibazo cyatwaye umwanya munini ni cerekeye impunzi zirenga 228 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azo kwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera Yarusha. Impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanga kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu c'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari ikibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ku mutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ku kibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka, izo ntumwa zabaguye ko ivyo bizosabwa igihugu cya Tanzania cabakiriye. N'ikibazo c'inzara naco nticyasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe. Izo mpunzi zabwiye intumwa ko nk'akarorero ibiro indwi vy'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28, bagasaba ko vyokongerezwa kuko atamezi 4 arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero. Aho inyishu baronse nuko ari ikibazo c'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi, ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza. Gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha. Abo twavuganye muri izo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa. Bavuga ko icabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira ku kubabwira ko ibibazo vy'u Burundi ari abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti, kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'abarundi. Aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacinzere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere na makungu na wabiru uko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwemi nikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo na izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo barundi ko botahuka izo mpunzi zozo zabonye ko ubwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije nijya mbere intumwa nk'izo zigendera makambi y'impunzi y'abarundi ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeze gukurikira. Reka twerekeze no muri sporo. Ahanga hano no tugiye guhera ku mukino wo kwiruka ku maguru, aho umurundi w'imyaka 25 Antoine Gacheme yakoreye amateka mu gihugu cya Espagne. Gacheme yaciye umuhigo wo kwiruka metero 800 mu gihe cy'isaha imwe n'iminota 44 n'amasegonda 48. Uyu nguyu Gacheme mu kanya gashize aganiye na mugenzi wanjye Fidele ku murongo wa telefone amubwira uko yakiriye insinzi.
Naranezerewe kubona ndaritsinze, nari niteguye kuva mu kwa mbere k'umwaka gushika ubu nyene. Hariho n'izindi competition twimirije gukora, umuntu arabandanya agakora. Yego, nibyo nararyohewe.
Nabahe bandi banonotsi bakomakomeye mwahiganywe?
Mbo nk'abanonotsi bakomeye hariho umu Ethiopie yitwa Mohamed Aman, afite medaille mu championnat du monde mesh. Hariyo n'abandi banonotsi ba Espanyole n'abandi bo muri Misiri. Yari competition international muri isanzwe hari abo nasanga nibuka.
Waba uriko witegurira gute amarushanwa yo kunonora imitsi azoba mu kwezi kuza i Londres mu Bwongereza?
Umuntu arategura, urategura mu mutwe no mu by'amagara byose birajyana. Je vraiment nta kibazo ndiko nditegura, ha mu mnadoje kugira higanwe akalindira ikintu kiba muri ayo mahiganwa nyine. Hino umuntu ariko aritegura nta ngorane.
Uramaze gushika ku rwego rwo hejuru ku byerekeye kunonora imitsi, n'ubuhe butumwa boshikiriza abarundi cyane cyane abakiri bato bafise imigambi yo gufata inzira nk'iyo?
Mbo twese twatanguye tukiri bato turi mu mashuri mato mato, abenshi baranzi aho naciye muri primaire muri secondaire kugeza nje kuri kaminuza baranzi byose nishaka. Nta muntu azoza kubwira ngo wewe ngumeduku urabyiyumvamo, ubyiyumvamo ikintu cyose ufise cyo no kwita vivacité uratera imbere, nico no bahanura. Gusa hi wacu abana benshi ntibabikunda, benshi rimwe rimwe baranadutwenga ariko turategura. Ariko akarusho ukabona ugeze ku rwego rwo hejuru, ariko si ibintu biza ubwo nyene, ni ibintu byo kwihanganira ugakora hama ibindi bikazokwizana.
Mwaba mwimenyereza hehe?
Kuva 2015 ndi muri Espagne.
Urakoze, turabashimiye ku ntsinzi mwatahiye yo kwiruka izo metero 800 muri ayo mahiganwa y'ikunonora imitsi yabereye mu gihugu cya Espagne i Madrid mu mpera z'indwi turangije. Tukabifuriza n'umugisha mu mahiganwa mpuzamakungu y'ikunonora imitsi azoba mu kwezi kuza mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres. Murakoze.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane Fidele kuri aka kaganiro wagiranye na Antoine Gacheme. Reka twerekeze no muri tennis mu irushanwa rya Wimbledon. Umusuwisi Roger Federer ni nimero ya gatatu ku isi, yaraye yegukanye iki gikombe ku nshuro ye ya munani. Yatsinze nimero ya gatandatu ku isi ni Marin Cilic, uyu nguyu akaba akomoka mu gihugu cya Croatia, amutsinze amaseti atatu ku busa ku mukino wa nyuma. Mu bagore naho Garbine Muguruza ukomoka mu gihugu cya Espagne nawe yatsinze Umunyamerika kazi Venice Williams, wahabwaga amahirwe cyane yo kwegukana irushanwa, gusa yaje gutungurwa ku mukino wa nyuma. Kugeza ubu Muguruza ni nimero ya gatanu ku isi, mu gihe Venice Williams we ari nimero ya cyenda ku isi. Aya marushanwa yaberaga mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka dusurize no kuri Tour de France. Ni irushanwa ry'amagare rikomeje kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu rigeze ku munsi waryo wa 15. Umwongereza Christopher Froome yongeye kwisubiza ikuzo nyuma yo kwegukana agace kirushanwa ry'uyu munsi. FUM ubu ku rutonde rusange arayoboye, ariko aracyakurikiwe n'umutaliyani Fabio Aru arusumbya amasegonda 18 yose.
Urakoze Ernesto kuri amakuru yerekeye ngino. Amakuru rero twari tubafitiye kuri sahani yagaruhiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma engineer, tugashimira na Dan Brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twashikirije kuri mikoro mari 10 na Fidel Niyongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Murara haryana.